iyi ni radio ijwi ya Amerika. Radio ijwi ya Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu rundi mutumira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda utwumvira ku FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru Westatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Uyu neza afite mwese turi kumwe ni Federico Mukije yatangije ibiganiro byo kuri isaha. Muri isekiti ya Rusizi mu Rwanda, abarimyi bo mu kiyaya ca Mugarama n'amasekiteri abikikije baridogera igihombo baterwa no kubura isoko nyuma yaho hafatiwe ingingo zo gukumira no gukingira abanyagihugu ikiza c'umugera wa corona zirimo uja n'uruza hagati ya Congo n'u Rwanda.
Urabona mbere twabonaga abakiriya ari abakongomani, abakongomani bazaga bakadutabara, byakumvikana ko n'izimeze gute zose bikarangira batuguriye. Yana tukadutakunguka ibya kiranga ariko nibwo tukabonira se abana bashobora kurarira noneho bigeze abakongomani ntanzira.
Uyu ni umwe mu banyagihugu wo ku Rusizi mu Rwanda bidogera kura ababagurira ibyimburwa byabo. Ni gutyo kimwe n'ayandi makuru yerekeye akarere ka Afurika y'Ibiyaga Binini arimo inkuru y'ubugizi bwa nabi bwibonekeza hirya no hino hagati y'urwaruka rw'imigambwe CNDD-FDD na CNL mu Burundi mu iki gihe cy'inyamamazo. Ikibazo cy'imyuzure ihanze impunzi z'abarundi ziba mu ikambi y'agateganyo ya Kavimvira mu gihugu cya Congo hamwe n'inkuru yerekeye kimwe mu bintu bikomakomeye byabaye ku igerekezo ry'umunsi. Turazigaruka ku mukanya kanimbere ariko imbere yaho reka tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyatangurire ku nkuru yo mu gihugu cya Ethiopia aho intara ya Tigray yatangaje umugambi wo gukoresha amatora. Umugambi mukuru w'iyo ntara niwo watangaje iyo ngingo ishobora kuvyura ibibazo bikomeye hagati iyo ntara hamwe na leta ya Ethiopia ijejwe intara zose zigize ico gihugu. Kandi iyo ngingo igiye gushira ahona ikibazo c'umwe muri ico gihugu. Umugambwe mukuru w'iyo ntara the Tigray People's Liberation Front wi yongoye ku runani warimwo Ethiopia People's Revolutionary Democratic Front mu mwaka uheze igihe iyindi migambwe itatu yayirugize yaje hamwe ikagira urunani rushasha Prosperity Party. Uyo mugambwe wo mu ntara ya Tigray uyongoye waratangaje ku munsi wa mbere kuzokoresha amatora naho mu gihugu cyose amatora yungurujwe. Umurwi wo mu gihugu cya Ethiopia ujejwe gutunganya amatora uvuga ko uyu mugambwe utigeze usaba uruhusha rwo gutunganya amatora, wongera uvuga ko atarundi rwego mu gihugu cyose rufise uburenganzira bwo gutunganya amatora. Ishyirahamwe mpuzamakungu rirarira hafi ya Matati International Crisis Group rivuga ko iyo ngingo y'intara ya Tigray ishobora kongereza uruhagarara wa politiki mu gihugu cya Ethiopia. Ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyashikirizwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise, mwanya ni wawe.
Wakoze Frederic n'abaduteze amatwi. Ishirahamwe mpuzamakungu ni ryatanguje igikorwa cyihutirwa cyo gusabira Malawi amafaranga yo gufasha muri iki gihe cy'umugera wa corona. Umutunganya bikorwa wa ONU muri Malawi, Maria Jose Torres, ashikiriza ko hakenewe imiliyoni ijana banduye COVID-19 na batatu bamaze gupfa. Uwo mutegetsi wa ONU Torres avuga ko ayo mafaranga bayasabye bari kumwe n'amashyirahamwe ategamiye leta ategekanywa gufasha abantu bashika imiliyoni 7.5 bagize ingaruka z'ico kiza. Ni hafi ica kabiri c'abanyagihugu bose. Mu kwezi guheze leta ya Malawi yarasabye izindi miliyoni 194 z'amadolari yo gukoresha mu kwitegurira no kurwanya ico kiza mu gihe cyo yanzara. Umushikiranganji wa Kenya w'amagara y'abantu ashikiriza ko abantu bashasha 45 banduye umugera wa corona ku munsi umwe mu gihe icyo gihugu kiriko kirakora ibishobotse kugira uwo mugera ntukwirakwire. Umushikiranganji Mutani Kagwe yabishikirije kuri wa kabiri mu kiganiro yahaye amenshi makuru ku murwa mukuru Nairobi. Yavuze ko ivyo bitigiri bitari bwigere biboneka mu kiringo c'indwi 8 kuva umuntu wa mbere abonetse ko yanduye. Kenya isangira ubibe na Somalia, igihugu naco nyene kimaze kuronka abanduye barenga 75 bamaze gupfa nk'uko bishikirizwa na kaminuza John Hopkins yo muri Amerika. Uwo mushikiranganji ku munsi wa gatanu yatangaje ko batanguye gupima abantu ku byinshi ariko leta yashikirije ku munsi wa mbere ko abaza kwipimisha ku buntu ari bake cyane kandi bikazogorana guhagarika ikwirakwira ryawo aba injeniyeri hamwe n'abadogiteri mu by'ubuganga bo muri Afrika y'Epfo bariko barakora bihuta imashini zizimbutse mu ntumbero yo gukemura ikibazo cy'ubukene bw'imashini zifasha abarwayi ba COVID-19 guhema Afrika y'Epfo ikeneye izo mashini ziharurwa mu bihumbi mu gihe abanduye uwo mugera baza barenga 72,000 hamwe n'138 maze guhitana Afrika y'Epfo nico gihugu ca mbere giteye imbere ku mugabane wa Afrika kandi nico casinzikajwe n'uwo mugera wa corona kuruta ibindi ni mu gihe abahinga mu by'ubuganga muri Afrika y'Epfo bavuga ko ico gihugu gishobora kuzoronka abazokwandura benshi mu kwezi kw'indwi canke ukw'icenda Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yararemesheje abavyeyi amashuri hamwe n'ibisagara 30 by'ico gihugu kuri wa kabiri ku ngingo yafashe yo kongera kugurura amashuri mu ndwiza iyo ngingo ya Perezida Macron yo kugurura amashuri hamwe n'iyindi mirimo ku munsi wa mbere yarateye impungenge abavyeyi bamwe abigisha n'abategetsi kuko bavuga ko ifashwe hataragera Macron yashikirije ko abakuru b'ibisagara babura amatari hamwe n'abigisha bazomenyeshwa mu mpera z'iyindwi ingene amashuri azokugurura mu ntara zabo umugwi w'abahinga ba ONU kuri Sudani y'Epfo baragabisha ko umugambi w'amahoro muri ico gihugu ushobora kuzoburizwamo bavuga ko leta y'ubumwe iriko irasubiranamwo ku bijyanye n'uburongozi bw'inzego z'umutekano hamwe no kurwanira ubutunzi aho kubandanya ishigwa mu ngiro ry'amasezerano uwo murwi wabwiye akanama kawo nikajejwe amahoro n'umutekano mu ndwi iheze ko abateye umukono ku masezerano y'amahoro bananiwe kubahiriza ikiringo cyo gushyira hamwe abarwanyi babo bagiriza abakomanda b'igisirikare cya leta hamwe nabo iyindi mihari gutegeka abarwanyi babo kuguma hanze y'ibibanza byo kwegeranirizwamo hamwe no kugumya ibigwanisho kugira bazobashe kongera kurwana mu gihe intambara yo kongera kwaduka Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yavuze ko abanyamerika babiri bari mu mugwi w'abacangiro bagerageje igitero cy'iterabwoba cyari kigamije kwigarurira igihugu mu ntango z'iyindwi Maduro yabishikirije kuri televiziyo y'igihugu kuri uyu wa kabiri yerekana n'impapuro ziranga abo banyamerika bari mu bantu 13 bananiwe icyo gitero cyabaye mu ijoro ryo kuw'Imana rishira uwa mbere igisirikare cya Venezuela cyashikirije ko ako kagwi kateshejwe bamwe baranafatwa aho kagira gahungire mu gihugu kibanyi cya Colombia abantu 8 barishwe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarahakanye ko leta yiwe yagize uruhara muri icyo gitero ubushikiranganyi bwo kwivuna abansi bwa Amerika nabwo bwarahakanye kuri wa kabiri ko bubifisemwo uruhara
urakoze abagize ku makuru yije kudushikiriza tubibutse namwe inshuti mwese ko mutuma nabandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiranye na i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 100.3 mushobora kandi no kudushikiriza mukoresheje adresi yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresi radio yacu no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA
iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
amakuru tatangwe mu Burundi aho abanywanyi babiri umugambwe CNDD-FDD n'umwe umugambwe SNL bamaze gupfa kuva atanguye imyiyamamazo y'amatora y'umwaka abandi 18 ba CNDD-FDD barakomereka 18 ba CNL abanywanyi ba CNL nabo 37 barahagaritswe muri ico kiringo nyene nkuko vyemezwa n'igipolisi cagiriza abanywanyi uyu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi ukoresha rigwanisho birimo imyambi mu kugwanya abasendede FDD n'inkuru ya Eloge Urikaneza umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika.
Ntara zimaze kwibonekeza nk'imishyamirano n'ikirundo na Ngozi hamwe na Kayanza mu buraruko Ruyigi na Cankuzo mu buseruko Mwaro na Muramvya hagati na hagati hamwe na Rumonge na Bujumbura mu burengero. Amakuru y'u Amerika ryahawe n'abari mu duce twabaye mu gutana mu mitwe yemeza ko hari uduce tumwe tumwe abanywanyi ba Sende DFDD basotoye abasenere n'ahandi abasenere babasurije mu nkoko muri komine ntega mu kirundo ho mbere y'imigwi biri mu kugwana iruhande y'amahiri n'ibisu hamwe n'imipanga yakoresheje imiheto n'imyampi bikoreshwa mu Ruhigi. Mu itangazo asomeye Nyashamakuru muvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yagarutse ku burorero bubiri avuga ko bukabije muco yise ibyaha by'amaraso hari kuri uyu wa kabiri kumugwa mukuri Gitega.
Cya mbere ni iki cyabaye itariki zitatu z'ukwezi wa gatanu aho abanywanyi b'umugambwe SNL babeshe ugwenge barakorana bavuga ko bagiye kugira meeting ku musozi Mugendo ni muri commune ya Ntega. Mu bisanzwe bari bagiye kwitegura kugira ngo have baza kugwana n'abanywanyi b'umugambwe SNDFDD bire bahavuye babikora bakaba barishe umunywanyi umwe wa SNDFDD bongera hakomereka abantu icenda harimwo batatu bo muri uwo mugambwe nyene SNL n'ubundi bubisha bugira kabiri ko bwabereye mu ntara ya Bujumbura muri komine ya Mubimbi tariki 3 z'ukwezi kwa gatanu umusozi bita Gisagara. Abanywanyi b'uyu mugambwe SNL bari bavuye muri meeting bagenda baravugira muri vya vyuma biduza amajwi amajambo yo gutukana bahavuye baca bafata abantu batatu b'umugwaruka rw'imbonera kure baca bajana ku mukuru w'umutumba n'imipanga n'inkoni n'ibibando n'ubuhiri bagerageza kuboha uyu mukuru w'umutumba ariko arabiyaka aca arahunga
naho yemeza ko abanywanyi ba SNDFDD batera ba SNL nkurikiye yagarutse kuma kosa y'abanyuma gusa yashimangira
hawuze ko ivyo bigwanisho nk'ayo macumu iyo myambi kwabagiye babijyanye kwiyamamaza mugabo agatangura kujya gutera uwo wese babona atari muri uwo mugambwe wabo kandi bibagize umutaga riva ndi navyo bagize bacugurura bari kumwe n'ubu barongoye ingoro umenga n'abantu babanyoye ahubwo ibiyayura muto iyi ni ibara bamenyesha yuko bariko bararendegera amategeko nta kigongo azobagirira nimba babahenda ngo tuzokwisinya bamenye neza ko byaha bazokora ari baduza kubyemanga mu gasho n'imbere y'ubutungane wa munyapolitike ariko yironderera ubutegetsi bwiwe
uwo munyapolitike n'ata mutobora ni agatongo rwasa ku munsi wa mbere w'indi guheza yugurura imyamamazo niwe yayimanze ko abanywanyi biwe batazosubira kurera amaboko batewe.
Narumvise ibyavugiwe ibusiga mu ndwi iheze bavuga ngo abantu bazoja muri kampanye bakodotse babikura hehe? Umuma wese ni wamenye na panga akazi kiwe nta muntu agaburirwa n'umutware n'umwe muri mwebwe ngo amupangire inyana zoja muri kampanye natazojayo. Aho ndabivuze kubera iki? Aho barabivuze baca bashaka kubigira itegeko ejo babagomore mo zambonera kure zibatangire ngo nibyo nibuje mu myamamazo yanyu banyako bamujeje umutekano ejo mukumva imbonera kure yitambitse imbere y'abandi babuza kujya mu bikorwa byabo bya propaganda bagashira nako bagakubitana nimuze muvuge ngo babi n'abasenere ndavyemanga n'ibyashika hakagira umuntu atangira abantu ababuze uburenganzira bwabo nabo bakarondera kuburonka nimuze muvuge ngo n'abasenere babi.
Nkurikiye yagarutse ku vy'igipolisi kimaze kumenya
muri inondwi rero ya mbere yo kwiyamamaza ibi byo gukubitana byatumye abanywanyi bashika kuri babiri bapfa 18 barakomereka bo mu mugambwe SNDFDD umwe muri yapfiriye mu Rumonge uwundi n'uwo yapfiriye Ntega muri Kirundo. Ku ruhande rwabo muri SNL nabo nyene hariho umunywanyi umwe wabo yanyorujwe kuri Nyabihanga ntara ya Mwaro.
Uwo mu ntara ya Mwaro ni Shaka Habyarimana yatwara umugambwe SNL ku mutumba Mbogora muri komine Nyabihanga. Amakuru ava mu muryango wiwe yamenywe n'ijwi rya Amerika yemeza ko inyuma yo kuburwa irengero kuva kwa Mungu heze yatowe ikiziga ku ruzi ruvyironza hagati ya Mwaro na Gitega kuri uyu wa kabiri. Mu ndwi iheze Louis Majaserukira Human Rights Watch muri Afrika yo hagati yari yabwiye ijwi rya Amerika amakenga afise kuri aya matora.
U Burundi depuis les années 90 les périodes électorales sont très sensibles.
Mu Burundi ibihe vy'amatora ni ibihe bigoye aho hakunze kwibonekeza indyane za politike n'ibintu Human Rights Watch twatohoje je mu 2010 no 2015 eka mbere no mu matora ya kamarampaka amatohoza turimo y'imbere y'amatora nayo yerekana ukwiyongera kwa mabi y'imbonera kure zonge nguvu zikaba ziteguriye gukora mabi kubwo umugambwe CNDD-FDD y'imbonera kure n'igihome wishimikiza mu bihe by'amatora kugira ngo utsinde ukomeze kuyobora inama nshinga amateka na leta icyifuzo cya Human Rights Watch no gutabaza imbere y'amatora ari nayo mpamvu twasohoye raporo imbere y'amatora kugira ngo twirinde injyane za politiki Nao kutihanganya na ukomeje ukahitana n'ubuzima bw'abantu president Nkunziza n'ubu abandanya kuremesha barundi n'amakungu kwa ya matora zo ameza kurusha yigeze kuba yose mu Burundi eroje uri ka neza ijuri America
dukutire mu Rwanda ho abarimyi bo mu kiyaya cha bugarama na masekitari gikikije bidogira igihombo baterwa no kubura isoko bavuga ko kubira ingingo zo gukumira ikiza cy'umugira wa corona ababagurira bataki bashikira bagasaba rero utegetsi kubafasha kuronka isoko umenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima niwe aduteguriye inkuru
zizaguraga bitanda ubu barazigura utagira ngo dore ngaya
200
ngaya ngaya yarebe
imbuto abo bahinzi bavuga ko batarimo kubonera abaguzi ziganjemo amacunga n'indimu izo zihingwa cyane mu kibaya cya Bugarama n'imirenge n'igikikije n'ukuvuga gitambi muganza na gikunda mvura nubwo kumweru wazo zari zisanzwe ziboneka ku bwinshi aba bahinzi bavuga ko imipaka igifunguye n'ingendo zicyoroshye gukorwa bataburaga abaguzi nk'ubu
urabona mbere twabonaga abakiriya ari abakongomani abakongomani bazaga bakadutabara byakumvikana ko n'izimeze gute zose bikarangira batuguriye yene tukadutakunguka ibya kiranga ariko nibwo tukabonera se abana bashobora kurarira noneho bigeze abakongomani ntanzira nibwo twatabarwaga n'abajya kugisenye abajya kugisenye nabo bari kuza umwumwe akaza yifitiye irye be yumva ashaka agatikaniza abacuruzi bikarangira twese duhagaze nk'uko tutabishaka
muri ibi bihinzira zitakiri nyabagendwa nka mbere kubera COVID-19 mu isoko rya Bugarama risanzwe rishorwamo izi mbuto umubare w'abacuruzi uraruta kuri w'abakabaye babagurira Ibi byatumye n'igiciro cy'izo mbuto kigwa hasi kuburyo abakora ubwo buhinzi n'abacuruza umusaruro bisanze mu gihombo gikabije
urareba indi mutwabuza abakirano kuri kwimana
none nkibase mbere yaguraga gutubiragura gute
yaguraga 5600 none ubiri kugura cy'5 n'igihombo kwa hombye kwa abahinzi banitahi
mbere nibura ibase yahagariraga mu 607 none bari kuza baduha 5000 gose ko kuko no ubucuruzi turiho ubu turahagaze gutya twabuze umuntu
umuvuko nyamuvuko mwiza ni 2000 wa kilo jana ubu mukarasi wazanya kagatiba namuhaye 2000 nongereho 1000 kuyo nari kuza ubu nta yanga dore imifuko iyi ni imifuko 2 bampaye amafaranga 3500
icyo gihumba abahinzi n'abacuruzi b'imbuto bataka baravuga ko gikomeje kugira ingaruka ku buzima bwabo mu miryango ku buryo batabona icyo bacyura mu ngo nk'ihaho bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha kubona isoko
abakongomani bacyomoka twajyaga tugurisha none turi kugura tukirirwa twicaye mu isoko abana bari kurara inzara ntituri kurya mwadukoreye ubuvugizi abakongomani ho mukaba udupfukamunwa bakaza bakadutabara hano muri iri soko n'ukuri turagowe
twebwe turagowe niba tubabarire badufungurira imipaka basi n'abakongomani bajye babaha udupfukamunwa nibura natwe turebe ko abana babaho twebwe turagowe inzara twishe pe
icyifuzo cy'aba baturage cyo kuba harebwa urya bakiriye baturutse muri Kongo bakwemererwa kuza ku isoko kiragoranye kuba cyashyirwa mu bikorwa mu gihe urujya n'uruza rw'abantu ku mipaka rutemewe gusa inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi zirabizeza ko zirimo gukorana n'urugaga rw'abikorera PSF mu gushakisha amasoko imbere mu gihugu Bwana Kayumba Ephraim ni umuyobozi w'akarere ka Rusizi
turimo turakorana na n'urwego cyangwa se ubuyobozi bw'abikorera PSF kugira ngo dufatanye noneho uyu musaruro uba wagezwe i Kigali kuko duhamye dushidikanya ko i Kigali hari soko rinini by'amahire noneho ubu ngubu noneho abantu bemereye kuva mu rugo bakajya mu masoko guhaha tukaba twizera neza ko nitubasha kugeza i Kigali uzabona abakiriya kandi tukaba twizera neza rero ko muri ubwo bufatage twizera kuzabona igisubizo
yaba batuye mu kibaya cya Bugarama ndetse no mu mirenge ihegereye igaragaramo ubuhinzi bwagutse bw'izo mbuto bavuga ko badahwema gusaba ko iki gice cyashyirwa mu ruganda rwongerera agaciro umusaruro wabo ariko ibyo bikaba bitarakorwa icyakora inzego z'ubutegetsi zo zivuga ko zikiri mu biganiro bigamije gushyiraho urwo ruganda kugeza ubu hakaba hataraboneka umushoramari waruhashyira Temistocle Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri radio ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM
mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
dukwite muri kabonaho aho impunzi z'abarundi zirenga 15,000 ziba mu ikambi yagateganyo ya kavimvira iri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zivuga ko zibangamiwe n'ikibazo cy'amazi ikiyaga cya Tanganyika n'uruzi rwa Kavimvira bibandanya nyuzure mu mihano yazo. Izo mpunzi zimaze amezi arenga 8 muri iyo kambi zisaba ibiro byishyira muri mpunzi bakuru HCR kuzimurira muri kambi ya Mulongwe muri teritwari ya Fizi. Umunyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari iBuvira yaravuganye na zimwe muri izo mpunzi.
Amazi aradukikuje amwe ava ruguru ayandi aca hirya no hino yahageze mu ijoro turabura ingene turyama tuguma duhagaze akaruro ni ukwereka ngaho inyuma iwese ngizi zirabomotse kubera iki amazi inzu z'inyuma y'urupangu ziko zirabomoka kubera amazi natwe n'akanya gato urupangu rukabomoka none twotabagwa gute muri kino gihe tugeze hano mbega twaba twaribagiwe rega natwe turabarundi nk'abantu twagize ingorane nicyo gituma dukwiye gutabarwa kugira ngo tuve nk'uyu mwuzure kuko uyu mwuzure ashobora kutugirira nabi. Icyo twosaba ni uko bodutabara bakabona ko turi hagati y'amazi kugira ngo uyu mwuzure ntuduhitane nk'uko wahitanye abantu bagenzi bacu twagiye duhungiramo. Isoko yaratwawe, amazu yari mu isoko yose aratwawe, ikiraro kiriho kirabomoka, uruzi ruko ruraza rusubwa akavimvira natwe iyo ruje rusumye mu ijoro n'ubu twaraye duhagaze kubera rwari rurasuma indi uruzi ko ziravuga. Icyo dutabara ni ukuri ni uko boturabira ingene bodutabara kuko amazi yamaze kudushikamo.
Bavuga yuko impamvu batabajyana ngo ibarabara rya Fizi ryabaye ribi.
Ega iryo barabara nimba ryarabaye ribi ndibaza ko amareta ariho agarukira ku bene gihugu, nibaza ko botuba bari abahandi hantu ku musozi bodushira bakadukura muri aya mazi turimwo. None ugira ngo igihugu kirabuze ahantu cyo dushira n'ahantu hatonye atari muri aya mazi muri iki kiyaga cy'amazi Tanganyika irikiraduga ngiyi ngaha ku rupanga amato ngaya barayazanye yegamiye umwembe kandi yegamiye uru rupanga.
Iyi mvura iguye ngaha bivanye n'ikibazo cy'amazi twebwe nta gahengwe turonka nko mu ijoro rya hirya y'ejo abagabo twese twaraye duhagaze kuko amazi araza akiboma ngaho ku rupanga abadamu bacu kukubera murabona turara kubiri n'abadamu bacu nga bagaca baza bariruka ati nyabuna nimubyuke namba ufise abana bane nimba ufise abana batatu umwe mu mugongo babiri mu ntoki urindiriye yuko yamaze agira gute abatera urabiyuhungira ariko ntibishoboka kukubera twebwe rero ikibazo cy'amazi ngaha bivanye Kavimvira bikoranye na Tanganyika amazi araza giseka ngaho ku rupangu nk'izo nzu zose ziri ngaho impande y'urupangu nta nzu n'imwe ihagaze zose zarabomotse hejuru y'amazi twebwe rero ikibazo twe tubona twosaba ko bodufasha ngaha jewe ndazi uko biri kose ngaha hariho iboti hariho amameri hariho n'ibindi byuma bikorera mu mazi ntibarabe badute parase badukura aha hantu.
Ikibazo cy'amazi kiratugeramiye cyane, ukuntu kitugeramiye ni uko amazi urabona ko yatwaye abantu na mbere ndetse ubu ngubu yafashe n'inzira yo gushika ngaha ku iyi nkambi y'abarefuje. Mbe nk'igihe twebwe azodushikira turi mu muryango turi mu bana benshi mu ijoro tuzokwirukirahe tuzohunga gute? Ibyo bintu bari bakwiye kuraba abantu badusomba ndetse baturuta bakagira icyo badufashije kubera dufite umuryango hari igihe kumbure nka je umugabo amazi azoza ugasanga ndashotse niruka ariko mfise abana bane n'umugore nzoca niruka ndabasiga aho hantu mwari mukwiye kwadufasha cyane
ikibazo cy'amazi kiraduhanze cyane gidutera ubwoba cyane ko gishobora kugaruka kudusonga bivanye nuko nubwishye turi ngaha turi abantu benshi barenze dufise ingo dufise abana dufise imiryango ni nacyo gituma rero uwo mubabaro ngaho turawufise
ikibazo cy'umwuzure iyo imvura iguye mu ijoro amazi ari ngaha inyuma yacu ku mupaka aho inyuma turaraduhagaze umva rero abakuru baradushefu bacu baraza mugabo ibibazo byacu tukabitanga naho tuvuga tubadutera ahatamera
banywanye bakunze ibijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 n'11,995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 12,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640 9,470 16,030 n'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
tubibutse inshuti mwese ko munika munabandanya kumviza iradiyo nk'ijwi rya Amerika isamenyera i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubwo ni wa mwanya kubashikiriza inkuru yerekeye kimwe mu bintu bikomakomeye byaranze itariki uyu munsi rero ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 5 leta y'agashaka buhake ya Afrika y'epfo yaremeje ko abana babirabure bazohora biga ku buntu Venuste Nshimiyimana
icyo cyemezo cyatangajwe hashize imyaka 27 leta Afrika y'epfo igendera ku matwara yo kuvanguramo kwabarimu kimwe n'abashakashatsi bari bamaze igihe bashyira mu majwi imyigishirize kubera ko bikozwe ku bushake abana babirabura batahabwaga ubumenyi bungana n'ubw'abazungu kandi amashuri yarakomeje kuba make mu cyaro no mu zindi nsisiro ziganjemo abirabura icyo gihe leta yari yarategetse ko buri bwoko bugomba kwishakamo amafaranga yo kubaka amashuri akenewe kandi rero imfashanyo yahabwaga abirabura yari nke ugereranije n'iyahabwaga abazungu kubera ko imfashanyo yiyongeraga bitewe n'ubwinshi bw'abanyeshuri kandi abirabura mu mashuri icyo gihe bari bakiri bake cyane leta yagashaka buhake rero yakomeje kureba uko yaca mu mizi abari bariyemeje kurwanya politiki yayo y'ivanguramoko igasanga uburyo bwiza ari ukubatandukanya kugira ngo babigereho bahaye abirabura mbarwa ubushobozi bwo kugira umutungo wagira uruhare mu bukungu bw'igihugu bityo gashaka buhake yizeraga ko abo birabura bazazamura ijwi bakamagana amahanga yafatira ibyemezo Afrika y'epfo ndetse bakavuga ko gusaranganya umutungo atari byiza akawa mugani ngo ntawuvugana indya mu kanwa kimwe no kwemeza kw'abana bigira ubuntu byari bigamije kurema agatsiko gashya kabirabura bize batunzwe n'umushahara wabo bityo bakitandukanya na gahunda yashyirwaga imbere n'ishyaka ANC n'indi mitwe yari mu nkubiri yo kwibohora
Nchuti mwese mkundi radio hizku ya Amerika gano utuwa wateguli mwaka kanya li gara kengaha Tulashimiye awa dofashe mwinga mwizi uma Hamwena mokbile ya dofashe kwegiranya gano utuwa wateguli Nibere uso zera reka suwe tuwe mwese kujibu ya Amerika Isami andra i Washington DC mwukirundi na mwukinyo Rwanda Mwurundi mwutuwa mwira kumirongo migufi ya shortwave Kumetero chumili chenda ni metero ilonjivi azimili Rwanda ni kuli FM jana kade niwiche mitatu mushora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri @ radio yacu @com turabashimiye namwe inshuti mwese mwadutiza amatwi kandi turabateye akamu uwandanye umviriza ibindi iganiro ni radio Ijwi y'America. Mugire amahoro n'umunsi mwiza.
Mercredi et vendredi à 18h temps.